mwandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Mu Rwanda dusamiranira na kuri FM 104 n'ibice bitatu y'ijwi rya Amerika no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya radio inshuti ya bose abari Uganda mu karere ka Kisoro. Namwebwe muratwumva tankumanzi kuri FM 88 n'ibice 9 ya radio ijwi riyobora ku isi hose. Turi live kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com. Adresse ya studio ya Instagram, YouTube na Facebook ni VOA radio yacu. Ikaze mu kiganiro muri sanga tuno munsi mwateguye mukamugiye gushikirizwa na Joe Diane Ninahazwe. Turi live ikibiriraho muri studio ya gatandatu y'ijwi rya Amerika.
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Kaminuza ya Johns Hopkins ikora ubushakashatsi ku kiza cha virusi ya corona ikanagitanga kwa makuru kumwanya mu biharuro vyayo vyo mu gatondo kuno wa gatatu ku masaha ya Washington DC yerekanye ko amaze kwandura umugera wa corona muri rusangi ari miliyoni 167 n'ibihumbi birenga 108. Abo imaze guhitana kuva yakaduka kugera ino saha ni miliyoni 3,408,000 aho ni ku isi hose. Iyo kaminuza ifise icicaro mu gisagara cha Baltimore hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu biharuro vyayo vyo kuri wa gatatu mu gatondo yemeza ko Amerika ikiri imbere mu bwandu no mu mpfu ku isi hose. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri rusangi amaze kwandura ni miliyoni 333,000 mu gihe abo imaze guhitana barenga 595,940. Ubuhindi buza ku murongo wa kabiri mu bihugu bivugwamo ubwandu bwinshi. Abanduye barenga 2,207,000, abashengeye bakaba 313,388. Uretse muri ivyo bihugu bibiri biza imbere mu bwinshi bw'impfu n'ubwandu bwa COVID ya 19, ahandi vyifashe gute? Tuvuze ahandi naho uriko ukurikira ijwi rya Amerika uherereye haba mu Rwanda, mu Burundi, muri Kenya, ariho hose. Urugamba rwo gutuza uwo mugera rugeze hehe ahuherereye? Ubushakashatsi hari gishasha butangaza. Tutubazo turi mutko tuza kugaruka ko mu kiganiro muri sanga tuno munsi ni kiganiro ahanini dukoze ngo tugamburukire abakunzi b'ijwi rya Amerika abatari bake badusavye kwa gatatu indwi iheze kwazanira muganga abishura ibazo bitandukanye bafise kuri no ngwara igejeje habi isi. Muganga twatumire rero suyundi ni Arsène Nzobandora, umuhinga mu vy'indwara zandukira no gucandaga. Dr Arsène asanzwe ari cegera c'umukuru w'ibiro bijeje gukinga indwara zandukira mu karere ka Kalmar kari mu buseruko bushira uburengero bw'igihugu cha Suède. Dr Arsène anavurira ku bitaro bikuru vyako karere ka Kalmar mu gisata citaho indwara zandukira. Muganga Arsène Nzobandora, ikaze kuju rya Amerika kandi mwakoze kongera kuduha kanya kugira ngo tuyage.
Ndabaramutsa, mwakoze namwe ku butumire.
Yego. Aha muri Suède mumeze gute? Ikiza cha virusi ya corona cifashe gute kibagejeje?
Inga muri Suède ne turashima turakomeye. Ikizerekeye ikiza ca COVID 19 naco nico kimwe n'ibindi bihugu bituye mu mubare w'i Burayi. Twararonse ibiharuro byinshi mugabo ubunye biratanguye kumanuka ku mvo zitandukanye.
nonga hamuri leta zunze ubumwe za Amerika mu gitondo ndaba amakuru ku ma televiziyo atandukanye bavuze kuri haruro vyagabanutse n'ubwo umuntu yumvise umenga ni byinshi ako gahengwe kariko kara atangwa niki mu bihugu byari byaravuzemo umugera mwinshi ga docteur
akagahengwe ahanini ikava ku bintu bitandukanye hariho ingingo zagiye zirafatwa n'ibihugu kugira umuntu akinge abantu ntibaze baranduzanya ibyo navyo hari ibihugu byagiye biratandukanya biratandukana uravye ibihugu uko bitandukanye hari abagize amategeko akaze yo kuguma mu rugo hari abandi barondeye ubundi buryo bwo gukinga abantu ugasanga abashobora gukorera imuhira bakorera muhira bagakoresha ibimashini nyabwonko mu buzi bishoboka hanyuma abandi nabo ugasanga bababuza guhura n'abantu bashasha hanyuma ikindi naco rero arico gifise akamaro nyamukuru ni uko ibihugu byinshi nko byo muyu mugabane wa Buraya na Amerika ibintu byo gucandaga abanyagihugu baho bigeze kure nibyo novuga nyamukuru biriko biratuma gahengwe kaboneka
turaza kubigaruka ko mu mwanya uri imbere uko ikiganiro kiza kiritera tugaruka ahanini nishirwa mu ngiro z'izo ngingo zitandukanye kuko hariho n'abavuga ati ingingo ziriko zirafatwa zishobora no gutuma isi isubira inyuma mu gihe hariho abatarijukira incancu ariko imbere yuko tugera ngaho hari benshi mbira ngo unye corona barayizi barayitahura twibutse muri make ingwara ni nyabakifata gute umuntu ayigwaye aza kumenya yuko yagwaye corona gute ga Dr. Arsène
ingwara nkuko benshi bagiye barabigaruka ko ifise novuga amashusha atandukanye ko hari abagwara bakagira ibimenyetso byoroshe n'abandi batagira ibimenyetso na bikeye hanyuma rero bakacaba n'undi mugwi mutoyi bagwara bakaremba ugasanga bakeneye kuvugwa mu bitaro bagakeneye n'imashini zibafasha guhemba ndabi ibimenyetso nyamukuru ni ahanini n'ubushuhe ni inkorora hanyuma hariyo n'ibindi bimenyetso rero bifatira mu bindi bice by'umubiri kubera uwo mugera ufata ibihimba by'umubiri bitandukanye hariyo n'abagira ibyo kumeneka umutwe bakagira ihinduka ryo ku mubiri hanyuma abandi nabo ugasanga baragwaye no mu nda ahanini ibimenyetso nyamukuru nivyo umuntu yovuga ni ibintu bijanye no guhema aho niho hari benshi bagira ikibazo gikomeye
ni wa muce wa mbere mari mutubwiye ko ari ibiri mice ya mbere yungeneye umuntu ashobora kumenya ko arigwaye ivyo ni ibimenyetso ngira ngo biboneke ariko umuntu anavuze ati ibimenyetso birashobora kutigira biboneka ku muntu ayifise bikagenda gute ararwara ntazo kugire amenya ko yarigwaye
yego hari abatabimenya kuko atakimenyetso na kimwe bagira kuko hanyuma ikindi naco ikindi kigora cane cane mu bantu bari nko mu bindi mu bigabe yiso usanga hari ivyo bimenyetso birasa ku ngwara nyinshi zitandukanye ushobora gutandukanya ingwara y'akamangu gasanze kajya mu bita mu kinopona ku gripe canke naho n'ibindi bimenyetso bitewe n'izi ngwara z'imigera kuko benshi bafatwa bashuha abandi bagakorora abandi bakameneka umutwe bakababara mu ngingo ibyo ni ibimenyetso bisanga bihurirwaho ku ngwara nyinshi nicyo gituma nk'ubu umuntu kugira amenye neza ko ari yagwaye intumbero nyamukuru ni uko yumvise afise ibimenyetso meni ivyo yuko yipimisha
kuri uyo atagira ibimenyetso na bikenya arashobora kuyitanga yasanzwe ayifise kuri we arayandukiza
barashobora kuyandukiza mugabo ntibandukiza co kimwe n'abajya bafise ibimenyetso kuko intumbero nyamukuru yo kwandura n'aba bantu baba bashuha bagakorora kuko umuntu akoroye aya mate azaraza abo nibo bandukiza cane bijya by'uko umuntu ashobora kwandura akoze ahantu yundi yakoze birashoboka mugabo iyo ntumbero nyamukuru abantu bandura akenshi kuko begeranye hanyuma hakaba hari ufise uwo mugera ariko arahumeka akazaraza utwo duce duto tuzamo iyo umuntu ahumetse cyangwa akoroye aho niho abantu benshi bandukiye mugabo rero icyo twabonye ni uko ugiye gupima umuntu yakoze atakaradze atagize isuku nyine nawe nyine uwo mugero washobora kuwusanga umugabo ico iyo si abantu benshi bandurira naho ugiye kubiraba umuntu yoshobora kwandura uciye mu bwo buryo kuko bisaba yuko umuntu aba yakoze aho hantu hanyuma akikora mu mazuru cyangwa mu kanwa cyangwa ndatakaradze urundi iyo nzira iciba ndende nicyo gituma benshi batandura mu iyo ntumbero mugabo intumbero nyamukuru n'abantu bahurira hamwe ari benshi ahantu usanga hatari impemu zikwiye hanyuma bakaba begeranye harimo abafise uwo mugera aho biroroha ko banduzanye
hamaga muganga uwo mugera ukaza kumara umwanya ungana gute ahantu nk'umufashe bwikombe nawe ukagifata ko canke nkakora ahantu ndakaza kuhakora umara umwanya ungana gute kuhakoze n'uwaraye ufise
urumva aho bigoreye birava no kwico kintu umuntu yakoze koko bikozwe mu giti canke mu cuma canke muri plastike mugabo akenshi bimara nk'imisi usanga aho bimara umwanya munini nk'imisi nk'itanu
urumva ni myinshi
hari aho bimara umwanya muto mugabo iciza caho nuko ugize isuku ry'iminwe ugakaraba n'isabuni ikibazo bagitoreye inyisho nicyo gituma mwabonye mu mahimiriza bagiye baravuga ibyo gukaraba ugasanga ahantu hose bahashize amazi n'isabuni cyangwa ufise burya buryo bundi bakoresha bw'iyi miti umuntu ashobora gusiga ku ntoki birafasha cyane birakinga
nuko rero muganga Arsene tu mu kiganiro muri isanga cuno munsi twemera abakunzi b'ijuru rya Amerika ko tubaha umwanya ukwiye bakabaza na cane cane ko twari tumaze umwanya munini dukora mu mihana yacu ntidushobore kuhamagara nk'uko twari dusanzwe tubimenyereye muri isanga basabye ko bubabaza ibibazo bitandukanye ku kiza cya virus ya corona ku bari ku mirongo ya telefone turahera kuri Patrice ikaze ku ijuru rya Amerika
na Mauro
ego turashima uherehe Patrice
ndi muri Zambia
mucahe gihugu mucahe gisagara ntunga umburane
nipagara gita chongwe
aho chongwe umugera wa corona wifashe gute muri kino gihe
twisandwe twumva nyine ku matwi mugabo habe nyine imiriza mpatse amashopu bakaba imeza ko boshira amazi hanze y'ishopu kugira abakiriya baze binjira bakarabye mugabo ubu byagiye bicika intege buke turamenga ntabwo ubu bafite nk'umenga kitari yagabanuka
nuko rero twagutumiriye muganga Arsene kugira ngo ashobore kwishura ku bibazo vyawe ufise bitandukanye akazi kiba karangurira mu gihugu ca Suede muri kumwe baze akabazo
nagira mbaze ku bijanye n'urucanco none bigenda gute ko umuntu yabaye vaccine akongera akandura biba byagenze gute
murakoze icyo kibazo ku byerekeye incanco mu bisanzwe ibyo gucandaga ukuntu bigenda umuntu aha mu mubiri ikintu gisa ni giteri iyo ngwara kugira umubiri uyitegure wongere utegure n'abasoda bogwanye iyo ngwara igihe umuntu uwo mugera utera iyo ngwara wokwinjira mu mubiri ugiye kuraba intumbero y'incandago siyo gukinga kugira umuntu ntiyandure gusa hariho n'inkingo umuntu afata kugira ngo niyo yandura ntarembe canke niyo yandura ntagire imigera myinshi ku buryo ashobora kwanduza abandi rero urumva ahanini naho umuntu yogwara hanyuma ntarembe ngo have ashengera canke ngo ashobore kwanduza abandi bantu benshi urumva ngaho umuntu aba yaronse akamaro k'urucandago hanyuma naho icerekeye incandago naco abantu bacandaze bose abo umubiri ntukora abasoda bangana kuko hari ibindi bintu biva n'uwo mubiri wawe ukuntu bumeze ushobora gukora abasoda bakwiye cyane ko atazindi ndwara ufise cyane no kuraba n'imyaka uba ufise igihe ucandazwe kuko dusanzwe tubizi yuko nk'abantu bari kubarigira mu zabukuru usanga naho batandaga badakora abasoda bakwiye kugira ngo bashore kubuza uwo mugera kwinjira mugabo iyo washoboye kubatandaga birashobora gutuma naho bagwara uwo mugera batawugwara ngo barembe cyangwa abo bahitana. Urumva ibyo gucandaga rero naho umuntu yogwara yatandazwe biramugirira akamaro kuko ataremba cyangwa agira imigera myinshi ashobore kwanduza abantu benshi yagwara.
Asante kwa kufanya kumo kani shiba. Yeye huko kati shimi ni juu nje ya dakinacho. Dusha kwa baba kiringaruka, duku guara chani, dipa yenu kwa hivi huu kesi kwa jamu duku wanga dak siri kusanga, kuna siri siri wanza hivi huu dak kusanga kwa siri kwa hivi.
Ivyerekeye imigambi yo gucandaga mu bihugu bitandukanye ico ni kibazo abantu babajejwe amagara y'abantu mu ibyo bihugu bategura kuko kugira umuntu afate ibintu akora mu gihugu araraba ati ico kibazo ko kingana mu gihugu ni ibintu byinshi umuntu yiga kuko nibaza yuko benshi nabo batabifata ubu nibaza ko mu minsi bashobora kubona ati bya bintu birakenewe gucandaga kuko ushaka yuko ingwara tuzoyigwanya tukayitsinda ku isi yose bizosaba yuko twese yuko abantu bose bacandagwa kuko ufite abanyagihugu badacandazwe uzogira ibibazo kuko bagwariye ari benshi rimwe ibitaro biruzura cyangwa ukabura abakora ngo bateze imbere igihugu. Izo nizo ngaruka mbi za nyuma zishika uko ugiye kuraba nk'ibi bihugu byafashe amategeko akaze ikintu kinini batinye ikintu kinini batinya byari uko abantu benshi bagwarira icyarimwe ugasanga ibitaro ntibishoboye kubakira. Urumva rero nibaza yuko ni nawe umuntu atoba yarafashe izo ngingo zo gucandaga ubu nibaza ko benshi ni kubera bagira batirindira turabe ukuntu biriko biragenda hanyuma dushobore gufata ingingo. Nibaza ko ibihugu byinshi bizoza biraza mu nyuma.
Ego urakoze cyane Patrice ngaho Zambia Chongwe ugira umunsi mwiza.
Okay.
Ego ku murongo wa kabiri wa telefone turi kumwe na David. David ikaze ku ijuru rya Amerika.
Murakoze cyane nonge kwishimira kumvikana ku ijuru rya Amerika muri isanga.
Natwe turaryohewe gusura kukwakira. Uhererega David?
Nisanzwe ndi mu Rwanda hafi nka Ngoro kwimbuye. Nashaka kubaza umutumirwa nagize amahirwe yo guhabwa urukingo rwa COVID-19 ariko guverinoma yacu y'u Rwanda yakomeje kudukangura kwambara agapfukamunwa neza, gukomeza guhana intera, gukaraba neza intoki, ariko kugeza ubu ntabwo ndabitahura ni iyihe mpamvu umuntu ahabwa urucanco ariko bagakomeza kumubwira ari amabwiriza nyine kwirinda ibyo byose nayimaze kuvuga ruguru. Noneho ikindi kibazo cya kabiri nagira ngo amusubirize rimwe kuri telefone, asobanura gute twabonye yuko haje kovide ngo y'icyiciro cya kabiri rimwe noneho igera muri Afurika y'Epfo ndetse no mu Buhinde tumaze iminsi tubona bamerewe nabi cyane kuruta mu gihe cyashije. Ese yadusobanura gute itandukano riri hagati ya COVID-19 twamenye mbere niyo bari kuvuga ko yaje ari icyiciro cya gatatu n'uko tubazo nari.
Ugume ku murongo Dr. Arsene Nzobandora, ijambo ni rwanya.
Murakoze cyane David. Ikibazo cya uti bariko baratandaga mugabo niyo umuntu yaronse urucanco bamuhimiriza kuguma akoresha agapfukamunwa canke yirinda kubonana n'abandi nk'uko nishuye uwaheruka birashobora gushika yuko abacandazwe bashobora kuba bafite imigera naho bo batoba bagwaye ugasanga ubiravye nk'abahuye n'abandi bantu batacandagwa canke abajya navuze bafise abasoda batameze neza mu mubiri bajya bagwaye bajya bashaje ugasanga barashobora kubanduza. Hanyuma ikindi naco umuntu ategereza kuraba imbere y'upfa kuraho izo ngingo umuntu aba yafashe naho umuntu aba yatanguye gucandaga bisaba yuko abanyagihugu benshi muba mwabacandaga nibyo bituma uwo mugera utaba mwinshi mu gihugu bisaba yuko umuntu aba yatandaze nk'abantu bari hafi ya 60-70% kwijana niwe umuntu atangura kubona ati umugera watangwe kugabanuka rero ibyo biharuro nabyo mu bihugu byinshi ntibarabishikako nico gituma umuntu agira ati bandanya rero mukoreshe bwo bufukamunwa mwandanye ni mugerageza kutahurira hamwe muri benshi niyo muhuye mukareka kwegerana ico ni iyo niyo ntombero nyamukuru ya mbere ituma babikora hanyuma ikindi kibazo nawe yarabajije ati hari ubwoko bwinshi twumva hari ubwa mbere bwaje ati munyuma turumva yuko muri Afrika y'Epfo bafise ubundi hanyuma ubuheruka muri mu Buhindi nashaka kukubwira yuko iby'indwara z'imigera twita amavirus ziguma zihindagurika nk'uyu mugera wa COVID ugiye kubiraba urahinduka nka kabiri mu kwezi rero iyi migera akenshi arayihinduka yoroha igati igahera mwejo tumaze kubona ko uyu mugera wa COVID 19 kugera ubu ukuza urahinduka twabonye nk'ibi byo mu Bongereza canke muri mu Buhindi twabonye ihinduka ugasanga ahubwo biroroshe ko abantu bandura byoroshe uvete iyo niyo ntombero nyamukuru naye handi umugera usa kwa kundi mugabo ugasanga ariho rero akaranga mutima kagiye karahinduka gatoki nibyo bituma rero ubwiza ubukali cyangwa ubukali bugabanuka mugabo kugera ubu uko wagiye urahinduka turabona yuko ubukali buracari bwa bundi ahubwo busa nuko biworohera gukwiragira mu bantu
nuko David watomokewe
yego nakibazo
urakoze cyane ngaho mu Rwanda ukomeze kwirinda kino kiza cha virus ya corona nubwo watubwiye ko wacandaza urumva ko hari gihe gishora kugufata
yego negereje dope ya kabiri nako ndayibona ariko ndakomeze kwirinda nakibazo
nugukomeza kwirinda hanyuma ga muganga tugarutse kuri ibi mvutubwiye ati umugera urashobora guhinduka nka kabiri mu kwezi urucancu none gwatowe ubunye uratubwiye n'icancu zihari ingene zingana nizishobora guhangana n'ingene zizoza zirahindagurika n'ungene uwo mugera uzurahindagurika canke bizoza biraba ngombwa ko n'izo ncancu zihindagurika nazo nyene
turavye incandago ziharu hari igipimo umuntu ashobora gupima arabona yuko hariho ihindagurika ryatumye kuri zimwe ku gipimo tugira ki ibiharuro bigabanuka mugabo aho bigoreye ibi bintu byo kwikingira umuntu ariko arabipima usanga hari ibintu umuntu adashobora gupima mugabo icyiza cy'uko wari igeze gucandagwa naho umugera wohinduka haguma hariho akantu kagufasha kubera umubiri haguma hariho ibintu bisa nk'uwo mugera ntibihinduka byose uburyo rero naho umugera wohinduka wari igeze gucandagwa birakugirira akamaro ntumera cyo kimwe n'ujya muntu atarigera acandagwa na rimwe iyo niyo nyungu ya mbere hanyuma ikindi naco bigiye birahindagurika gutya umuntu arashobora guhindura izo ncandago akongeramwo ubwo buce bwagiye burahinduka kugira ngo aguma afise incancu zihuriranye n'iyo migera uko yagiye irahinduka iciza nuko izo ncandago zisanzwe zihari hageze ko umuntu abonye hari imigera itanguye kugajura bizokoroha kugira umuntu yongeremwo kwizi zihasanzwe aronka urucancu rushobora gufasha iyo migera yindi nico ciza kubera zisanzwe zihari umuntu mwaye uraze nk'izi ncancu za Pfizer na Moderna iziinye ushaka kongeramwo nk'icoba cahindutse ntibisaba umwanya munini usanga bisaba nk'indwi nka zitandatu
Teogene wihangane gato turazi ko tuguse ku murongo wa telefone ariko muganga kakabazo kanje kandi ubunye hari incancu zingana gute
Incanto dufashe zimaze kwemererwa ahangira mfate izimaze kwemererwa na OMS.
Yego.
Zimaze kwemererwa na OMS ni zitandatu. Mugabo hari izindi rero usanga baramaze gutanga ibyemezo mugabo atarafata ingingo yo kuzemera.
Nuko rero Theogene wakoze kwihangana ku murongo wa telefone twashaka kwanza guheza ku kabazo twari twatanguye ikaze ku ijwi rya Amerika turi kumwe na muganga Dr. Arsène Nzobandora kugira ngo abishure utubazo twanyu. Uherere he Theogene?
Urakoze cyane Theogene ndi mu Rwanda. Narenze iki kibazo kigira gutya. Shaka kubaza muganga kumva ibigendanye n'ingingo. Urukingo rwa Covide bavuga ko yakagombye kuba ari inkingo ebyiri ariko hari n'abatarafata rumwe. Ikibazo ndi kwibaza iyo ndwara mubona izakira vuba? Nimba hari niba hari kugaragara umubare nyamwinshi w'abantu utarabona n'urukingo n'uru na rumwe kuva iyi Covid yatangira kuvurwa runo rukingo rwa Covid. Ikibazo nari mfite nshaka kubaza muganga.
Muganga
nimba natahuye neza ikibazo ugira uti iyi ndwara ubona izohera vuba hanyuma ukabaza n'ibyerekeye ko n'umuntu yayikinga. Izi ndwara z'imigera izi mu bisanzwe ziragoye guhera. Ikintu cya mbere gishobora gutuma zihera cyangwa zigabanuka ntizitere ibibazo mu banyagihugu, umuti wa mbere ni uko umuntu ashobora gucandaga abantu benshi bashoboka. Mugabo uravye nk'uyu mugero uko umeze, umuntu acandaze nibaza ko azocandaga kugira ngo umugero uhere rwose. Mugabo umaze gucandaga abantu benshi bakaba baramaze kuronka intanco, biratuma ibi by'uko umuntu abantu bagwara bakaremba, umuntu agatuma afata aya mategeko y'uko abantu baguma imuhira canke ababuza kugira umuntu ashobora kuyakura. Mugabo bizosaba ko umuntu azoba yacandaza abantu benshi ku isi bashoboka. Hanyuma ikindi gishobora gushika naco nyene komu iyi migero ihindagurika, irashobora guhindagurika igahindagurika yoroha iyo nyine igataba ikiheza. Mugabo uyu mugero usa n'iyi migera yindi itanga izi ndwara z'ibicurane, nk'uko usanga abantu bagira ibicurane hanyuma bigahera hanyuma bikagaruka. Igikuru ni uko baba barakingiwe bataremba cyane. Iri kugira ngo umuntu afashe rero ko abantu bataremba cyane, inzira ni imwe niyo gucandaga benshi bashoboka. Sinzi yuko nishuye ikibazo cyawe nimba ari ikindi wongera kurashaka kucyongera.
None se muganga, ikibazo ni inkingo zaba zitari kuboneka, zishobora kuba zinahenze zifite igihugu zikiri hejuru ugereranyije n'abaturage baba bakeneye gukingirwa. Mba mbona kugira ngo iyo ndwara izaze nk'icogoramo ari ibintu bizagorana cyane, bizafata igihe kinini cyane kirekire.
Yego, ibyo uvuze ni byo. Ubunye nico abantu bajejwe amagara y'abantu ku isi bariko baragerageza gukora bagira imishikirano n'aba bakora izi ntandago, kuko urumva izi ncanco zikenewe n'abantu bari ku isi nabo bose, nabo ni benshi. Uraze nk'aya mashyirahamwe akora izi ntandago ntashaka gukora intandago zose zikenewe mu mwanya umwe. Ibi ni guharura yuko ibi byo gucandaga bizobandanya imyaka myinshi, ntibizohera uyu mwaka turimo no mu mwaka uza. Umuntu azokenera gufata igihe kirekire. Mugabo igikuru ni uko twese dutangurira rimwe, hanyuma umuntu yatanguye gucandaga ibihugu byinshi nk'uko wabibonye no ngaho mutuye batanguye gucandaga abantu babona boremba gusumba abandi. Aho ndiko mvuga nk'abantu bashaje, abantu bafite izindi ndwara zotuma baremba. Icyo nico nyamukuru, kuko nk'uko nakubwiye bajya abandi bakomeye cyangwa bakiri bato niyo bayigwaye bataremba cyangwa no kubimenya ntibabimenye, abo ntibyihutirwa. Igikuru ni uko batanguye gucandaga bahera kwabo bantu bafite amagara make kugira ngo umuntu abakingire ko bagwara ngo umugero wabo bahitana nico yamukuru nandi no kwitegura yuko bizofata igihe kinini kugira dushobore gucandaza abantu benshi bari kwisi.
Muganga akabazo narinzwe kanyuma
usongora kugira ngo twakire na Deogracias ari ku wundi murongo wa telefone nyarutsa.
Narinzwe akabazo gato cyane nibere ubwo bizwi biri gukora urwo rukingo.
Sinumvise ikibazo neza, ubajije ibihugu biriko birakoresha izi nkingo
biri byabashije kuzikora neza zemewe na OMS.
Izimaze kwemerwa na OMS hari aya mashyirahamwe nayo akorera mu bihugu byinshi, hariyo nk'iyi ya mbere yatanguye kwemererwa yari ya Pfizer nayo yakozwe n'ishyirahamwe ryo muri Amerika rifatanije n'indi yo mu Budagi, akacaba n'indi rero y'Abongereza n'umugabo nayo nyine iravanze usanga ari harimo imitahe y'ibihugu bitandukanye, hakacaba n'iy'Ubushinwa hariho nayo nyine baramaze kuyemerera, hariho iy'Abarusiya nayo nyine baramaze ntibarayemerera mugabo baratanze ibimenyetso nibaza ko bazoyemerera mbuwa ahanini n'ibyo mugabo mu bihugu byinshi baramaze kuyikoresha kuko igihugu cyose kirigenga mu bisanzwe ku byerekeye kwemera imiti. Ibihugu byinshi usanga bifite urwego rujejwe kwemera mugabo, urumva nk'ibi bihugu by'iwacu usanga bidafise uburyo, usanga kenshi barindiriye ko zemewe na OMS, niho biborohera no kuzironka.
Urakoze cyane Théogène ngaho mu Rwanda, ubwire umunsi mwiza.
Murakoze cyane nawe.
Ego Deogracias ikaze ku juge Amerika. Nawe uherereye he? Uherereye he ga
Deogracias?
Mucankuzo mbwe guca Burundi duga ku ijambo.
Era cuando era de ese cuarto
cuadro.
Por la crisis, hamona COVID de chumili tienda. Hasta hamona tu canisio de vino vivi. Anima chumili cuarto la comamba de muga anga la comanda muga de. El hecho de que era cubierango, hamona sangre cuando estaba. Murakoze ibibazo byawe bizarira.
Yego, guma ku murongo kwishure muganga Arsene.
Yego, urakoze cyane Deogracias mucankuzo. Umuntu yavuze COVID-19 abashatse kuvuga indwara iterwa n'uwo kugera witwa coronavirus. Izo coronavirus nazo ni nyinshi, inye bayise cumi n'icyenda, iyi ndwara bayise cumi n'icyenda kubera ari ubwo bwoko bwa ngiyo coronavirus batangwe kubona ubwa mbere. Icyo cyari ikibazo cya mbere, urumva hariho umugera hakaba n'indwara, uwo mugera utera coronavirus ni uwo mugera, hanyuma COVID-19 ni iyo ndwara iterwa n'uwo mugera. Hanyuma uti umuntu atangura kwanduza ryari? Ibinyinya aho bigore umuntu atangura kwanduza imbere yuko nawe nyine agira ibimenyetso, kuko era uyu muntu yaronse uwo mugera mu mubiri ucutangura kugwirirana, uza gutangura gushuha canke gukorora, uzufise mu bisanzwe uzufise imigera myinshi nk'ibi bihimba byo guhemeramo. Nico bituma rero akenshi bajya nk'abajya mwamwa muri hafi abo mubana mu nzu canke abo mukorana, urashobora kubanduza wowe imbere yuko utangura kugira ibimenyetso, kubera umunsi umwe canke iminsi ibiri imbere yuko ugira ibimenyetso. Umuntu yapimye usanga ufite imigera myinshi, rero akenshi umuntu atangura kwanduza umunsi umwe canke ibiri imbere yuko agira ibimenyetso, hanyuma akaguma yanduza gushikaho nk'indwi imwe irenga yatanguye kugira ibimenyetso.
Watomokewe Deogracias, urakoze cyane mbe none ngaho onye mucankuzo byifatishe gute vya covid ga deo
ikaze do senta numva mu karere wacu kandi kimeza n'abantu ndumva batoye indwara ku mavuriro atandukanye bimegereza kandi kuyikingira nyine bibandanya nk'uko byatanguye
murambara udupfukamunwa
tujyanyere babanza batwambara abarwaye tukimwe n'abaganga bimeze neza byamperereye
twambara abagwaye n'abaganga gusa abanyagihugu muri rusange nabo gute
yego
abanyagihugu muri rusange ntatwo bambara
abanyagihugu bapana n'amakoraniro barimo buri mu mirimo yiwe ariwe ushobora kukambara barakambara bakamavumbwe hari amakoraniro y'abantu benshi
urakoze cyane ubwire umunsi mwiza ngaho mucankuzo rero
uko namwe mutikamwe
ego ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turacari mu kiganiro muri isanga mwumvise turiko twishura ku bibazo ni muganga ariko aravyishura ko muganga Arsene ariko yishura ku bibazo byanyu vyerekeye umugera wa corona turafise na Jeremy kurundi murongo wa telefone Jeremy ikadze
ego mwe neza
twaramutse turaza no kwirirwa twe haracari mu gatondo gato
Ayimajewe
uherereye imbere yo kugenda imbere yo kuvuga uduka ku ijambo
yewe uyu tugana n'imyasiri sibe
muri Afrique du Sud amajahe
Johannesburg
aho ngo havugwa ngo biturire mu mafaranga yaragenewe kuzogwanya umugera wa corona
ego nakitse ibintu ko nyene yagiye ibintu cyasege tuli ayo ni ubutege tuli cyane ko cyo cyagiye wacu ego
nuko rero twagutumiriye muganga Arsene ngo yishure utubazo twawe
kiri gupa icyo cyose ye umugeya ko na bita kandi ndino ndiri mu kazi d'Afrika ndawo je aho tanze nkorera muri alimentation ya cyera kuri cyane go ndugwa ino ndandi bitangu ya zambu ndukamunga ndabo imbere ya aho zaba ikipa kugamba bari legi je bari zamwe ara kugamba yerere ubu ngoma naki abantu yeshi ndini bitangu kwani baba ngi mare manta ko kija ndu bitane go mugabo je nubu ndi ndi ndakomeye yere yo njana njiva ya ikibazo bikurike ni nene umugera wakona jirisi ukwata guke chanje uri nene ha uri jeo awani kutana kutajenga kutio kutajenga njiti mponi kwa kwa uri njiti ta hii
naika muganga kuishu doktor aste
ego murakoze Jeremy uti jengu nimba natahu yene zubu zuti mholera anho hagende kwa n'abantu benshi uti bamwe hari abambara ufukamunwa abandi ntibabwambare hanyuma uti uwo mugera ndawipimisha mugabo ntawo baratora rero uti je nisinzi ko hari n'uko utahari
yego
nimba nabitahuye neza urumva ibyo uyu mugera nk'uko nakubwiye kwipimisha bya gipimo wipimisha erekana yuko atamugera ufise awawugize nk'uko nakubwiye hariho abawurwara ntibagire ibimenyetso hanyuma ikindi naco kugira ngo bakwanduze nuko baba baje abagendeye aho hanturi bakahaza nabo bagwaye nayo bumva byiza iyo hari amwajya amategeko abantu bazi ko hari ikiza nico gituma duhimiriza abantu yuko bagwaye baguma muhira bakagerageza kureka kuja ahantu hateramirwa n'abantu benshi icyo ni kimwe hanyuma niyo baje naho nukuraba abo bantu ko baba bakwegereye canke nimba bakwegereye nabo umwanya bahamara kuko n'abagwaye akaca ari umunota umwe canke ibiri hari aho bisaba umwanya munini kugira ishobore kwandura kuko urumva birava no kuri no ku bwinshi bw'imigero umuntu aronse kugira yandure nande ku nandu yo mugera nkuko nabivuze hariho abawandura ntibagira ibimenyetso hariho rero ni ibintu bitegezwa gukwira kugira umuntu yandure ipo ko uwo muntu muhuye abafite imigera myinshi hanyuma mukamarana umwanya munini kandi ahantu hakunda kwandurira abantu benshi n'ahantu hatoya hanyuma mukamarana umwanya munini hanyuma bigasaba bikava rero n'uwo muntu aba afise uwo mugera nawe imigera afise ukuntu ingana kuko benshi banduza hajya bagitangura bafise imigera myinshi nk'ubunye nk'ihuye n'umuntu naba yarwaye korona mugabo mugahura haciye iminsi myinshi ubu ntaba acanduza co kimwe n'uwo muhuye n'ijya minsi ya mbere nayo akenshi nabo hari nabo baba bameze nabi ku buryo atari abo baza gusuma aho musanzwe mukorera rero ikindi naco gishoboka ni uko ushobora kuba warayirwaye ukaba atabimenyetso wagize nabyo bisaba ko umuntu agira ubundi bwoko bw'ibipimo atari mene naburya bapima kugira barabe ko umuntu afite ingwara hariho ubwoko bwo gupima abasoda bagwanya uwo mugera nimba buhari urashobora kubupima ukaraba mugabo si ntibukwiragiye ahantu mu bihugu byinshi
nikuvuga baduhaye ingene wakona wandura
yego
nyine agomba kubaza yuko umuntu nk'umumahera nkumuramukanije yuko udakwandura umugera sinzeye ko umuntu awurwaye afite amahera akayaza ayafite mu bintu akaguhereza nayo ukayakora akabaye kumwe udakwandura umugera wakona viriyi
nk'uko nababwiye iby'ukwandura nyamukuru ni ibi by'uguhumekanira ko hanini ko niho haza imigera myinshi irimo ibi bihimba duhemukira ibi by'ukwandura uciye ku ntoki bisaba yuko umuntu aba yikoze ku munwa cyangwa mu mazuru hanyuma akakuramutsa nawe ukaca wikora ku munwa cyangwa mu mazuru naho nyine afise imigera myinshi urumva ibyo ntibifata ikibanza kinini gusumba bijya by'uko mu wamwegeranye muhumekanira ko cyangwa muri ko muravugana ugasanga uduce dutoyi tutaboneka tw'amate turaduhumetse cyangwa tugiye urumva ahanini nawe umuntu ashobora kwandura kubera ibyo by'ukuramukanya cyangwa gukora ku bindi bintu umuntu yakoze ko ibyo nyamukuru abantu banduriramo benshi banduzwa n'uko baba begeranye bagahumekeranira kuko imigera myinshi biri mw'ibi bice duhumekeramo mugabo ni byiza cyane ibi by'ukugira isuku umuntu agakaraba ni ko nabyo nyine nk'uko byumvise natari ibyo umuntu yanduriramo bose birashoboka ko umuntu yandura aciye mu ubwo buryo
yego ndatahuye kanyuze birumvikane
urakoze cyane Jeremy ngaho muri Afurika y'Epfo
ego
turase na James ku yundi murongo wa telefone James ikaze ku jury America
kuri murakoze
uherehe nawe ga James
ndi Bujumbura
Bujumbura haravugwa make
Bujumbura aka kanya n'amahoro nuko haraye ibintu by'akajagari
haraye ibintu by'akajagari cuka kimeze gute uri hehe na neza na neza
neza neza ndi aho bita muri komine ntahangwa
komune ntahangwa mu
mbonda ni centre ville
mu yahe quartier
quartier ngagara
ha micuka kimeze gute
aka kanya ubona gusa abapolisi bariko arakizura mu barabara batembera nyine ibintu bisanzwe no mu gitondo twafata amabisi nta kibazo twahura nacyo nta ngorane habisi bahagaca ngo basote cyangwa ikeka twagenda kujya 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 tujya byahora
ibituro by'amabisi ntibyari bikingiwe
ibituro by'amabisi haguma uza n'uza kw'abapolisi nyine bakizura
kubadusamirya nino batumvise nk'amakuru yacu yo mu gitondo reka twibutse yuko harayi habaye ibitero vy'amagrenade ku bituro bitandukanye vy'amabus ahatandukanye mu gisagara ca Bujumbura co gituma twariko turabaza James ko vyifashe tugaruke rero mu vya covid 19 akabazo kawe kwa muganga Arsene
akabazo kanje mfise mfite umubanyi wanje yagwaye corona virus ayigwarana n'umugore unyiwe bari bafise abana bonka umwana yonka umwe n'abatu batu babiri byarashyitse abantu baragwaye kandi barakize ntibanduje abana bato batu bagendana nabo ntibanduje n'abakozi bo mu nzu bayitwaye bonyine rero cyambaza amakenga rero ngaho oya kiko twakurikirana mu bihugu bya Buraya basa nka inzu nka bose bugaye bapfuye inzu yose ariko ino ugasanga mu nzu hashobora kuko ari umuntu umwe igasabiheraho nyine nagire mbaze ukuntu bigenda kugira ino i Burundi icyo mbona ngaho aye mu rugo harashobora kuba ari umuntu umwe wenyine abandi ntibagware biba byagenze bite muri ako kandi karako
ngume ku murongo muganga kwishure.
Urakoze cyane James ku kibazo bajije. Urumva rimwe nayiko ndakubwira kugira umuntu ashobore kwandura umugera birava kuri ku mugera uwo yatanguye kurwara ubwa mbere afise hamwe n'ibindi umuntu rero akunda bikunda kugira hariho uduce mu mubiri aho hantu uwo mugera wandurire winjirira hariho y'abantu mene utwo duce aho umugera wandurirana badafise twinshi abo bantu rero usanga batandura byoroshe cyo kimwe n'abandi rero nk'abantu babiri bo mu nzu bagwaye ugasanga nk'abakozi babo ntibagwaye ibyo n'ibintu bisanzwe rwose kuko si kenshi umukozi na sebuja canke nyinabuja usanga begerana cyane hanyuma ivyerekeye abana nabo abana hariho ubushakashatsi bumwe buvuga yuko utwo duce umugera winjiriramo kw'abana badafite twinshi ugiye uravye co kimwe n'abakuzi hanyuma ikindi naco gishobora gushika ni uko abana kenshi baranagoye gupima kuko kajya akantu umuntu apima ashira mu kanwa no mu mazuru abana ntibagakunda cane ku buryo usanga niyo ugiye kubapimisha igipimo ushobora usanga wagifashe nabi ugasanga ntubitoye neza ni mwe n'ibyo bintu usanga biba kenshi rero si ibintu ntibitangaje cyane kandi ntibiba ngaho i Burundi gusa usanga abantu hariho bamwe bandura batandura byoroshe nino mu bihugu bya Buraya wari kuravuga hariho abantu usanga babana mu nzu umugore n'umugabo ugasanga bararana mu gitanda kimwe umugabo agwaye umwe aho naho ni akenshi biba bivuye ku utwo duce umugera usanga winjirira ko hariho abantu badafite twinshi umugera aho winjirira
akandi kabazo
ego
na ni ryari umuntu neza yashobora kumenya yuko agwaye icyo kida cya corona virus mbega hoba hariho abantu bashaka gukira bakivuje imonishiwe murakoze
igihe kumenya ko umuntu agwaye ni igihe wumvise ufite ibimenyetso hanyuma ukipimisha nk'uko nabivuze rijya bimenyetso bisa n'izindi ndwara zose ntizoshobora gutandukanya ko wagwaye ibicurane bisanzwe cyane niyo ugwaye malariya kumeneka umutwe ugashuha usanga ari byinshi bisa igikuru rero n'igihe uzakubimenya ari uko wagize ibyo ibimenyetso hanyuma ukipimisha bakabitora aho niho umenya ko wayigwaye hanyuma ikindi nacyo kubyerekeye iby'ugukira uwagwaye uyu mugera wa corona virus benshi ntibakenera kuvugwa kuko imigera myinshi nta miti yo kuvura imigera ihari mu bisanzwe akenshi iyo bajya abantu umuntu abavura kuba ari ugupfupfaza ukavure ari ubushushe ukamuha umuti w'ubushuhe ariki ino mu bihugu bya Buraya niho umuntu arafise hariho imiti ishobora kugabanya kw'iyo migera iguma yongerekana mu mubiri nayo niyo ntayihari ibikenewe byinshi benshi bagwara nta miti bakenera abakenera kuvugwa n'abahe ntibajya byanka ko bahema nabo nyine ikintu umuntu abaha ari ukeneye oxygene amuha oxygene ari ukeneye kubera akajagari kaba kabaye mu mubiri gatewe n'uwo mugera nibyo umuntu aca agerageza guhagarika naye ahandi nta muti wo kuvura meni migera ya mavirusi ihari umuntu hanini ni miti yo gupopaza nkiyo umuntu ata afite atabimenyeso byinshi byinshi abafise mu bisanzwe nta mutabakeneye nta mutabakeneye umenetse umutwe baramuha umuti w'umutwe hanyuma ubushushe nawe akagabanya uwo mucano nicyo gituma benshi baranabakira badakeneye uwo muti.
Akanyuma kwira twakire malaki nawe ku ndi murongo wa telefone James.
Yego murakoze. Akandi kabazo ngire mbadze. Mu bihugu bya Buraya. N'ibindi bihugu bitandukanye bya Afrika baremeye urucanco. Bwo gutandaga icyo kiza cya COVID business. Ariko twebwe hano i Burundi babikije ku mushinga ndamagara y'abantu baranze ko urucanco udashaka kwinjira mu gihugu cy'iwacu. Bakibye n'igihugu yuko ufise ingaruka nyinshi mu magara y'abantu mu gihe abanyagihugu bariko barasaba yuko nabo bashobora kubakingira bakaza ngo urucanco. Reka avuga yuko mu bihugu byakozwe basanze ko barufise ingaruka mbi ku magara y'abanyagihugu ati rero nk'ako twakwegera nimureke tugasenga Imana. Ibyo mwumva none kandi ko tuzi ari abarundi atari bake bamuhe bya Buraya bazi bikingije imutubwiye yuko hari ingaruka mbi none byaba bibonekeza neza yuko tuba zihari hama bakavuga yuko tukabona ku mafacebook ku marezo sosiyo bavuga yuko ngo n'undi mugera wa covid kugiye filime ngo uhari gusa nkawo byo ari byo. Murakoze n'akanyuma.
Ego muganga.
Urakoze ku bibazo byawe byerekeye kwemera incanco cyangwa iyindi miti. Ibyo ni igihugu kimwe kirigenga mugabo. Ku byerekeye igihugu cy'iwacu jewe ibyo umushikiranganzi yashikirije narabyumvise. Yari yavuze ati turiko tubikurikiranira hafi turaba ibyigwa uko bigenda n'iki ibyo kuvuga yuko intanco batazemera rero siko nabyumvise naho ibyo ni ibintu bisanzwe ko umuntu agira ati reka dukurikirane ubushakashatsi anafise hanyuma bakaraba inzego zijejejwe kubyemera zikabyemeza jewe niko nabyumvise numvise jambo yashikiritse kuko sinumvise yuko avuga ko iby'intanco bitazoza mugabo urumva muy'uyu mwanya ndibaza yuko nabo nyene babikurikiranira hafi hamwe n'ababijejwe ibyo n'ibintu bisanzwe ku gihugu ko hageze ikintu gishasha yaba umuti canke ibintu bitegurwa ko umuntu yicara akabyimvira akaraba kuko nk'ibi by'ugukinga indwara ni iki uraruti inyungu zirimwo ndabya abagwayi mfite ndabye ibintu bibi iyi ndwara ishobora gutera nibyo bintu umuntu arabane hanyuma ati ndabye ubushakashatsi aho bugeze hanyuma umuntu agafata ingingo rero ko umuntu agira ati reka mbangire ndabe ubushakashatsi aho buriko buragera ibyo ni ibintu bisanzwe cyane mugabo nibaza yuko ubuhunya aho ubushakashatsi bugeze biraboneka neza ko izi nsandago zirakora zirakinga biraboneka ko ibihugu byikingiye abagwayi ari bakeyi hanyuma nibaza yuko ibyo onye umuntu ari bisanzwe ko umuntu azogenda arabikurikirana nawe nyine nibaza hariyo hafise abantu babijejwe mu bushikiranganzi babikurikiranira hafi ibyo ni ibintu bisanzwe cyane rero ko umuntu agira ati reka turaba ubushakashatsi bugeze ibyo birimwo mu bikorwa bya misi yose abantu bajejwe gufata ingingo bafata rero igikuru ni iki ibi bintu by'ubushakashatsi ku byerekeye coronavirusi ni ibintu bihindagurika n'ingoga bisaba ko umuntu abikurikiranira hafi kandi ubu byokoroha n'abantu benshi bamaze gucandagwa umuntu arashobora kubona ati abacandazo byagenze gute inyungu dushobora gukuramo niyi ugasanga rero umuntu agiye arakora ibikorwa atunganya mu gihugu cyangwa mu bushikiranganzi akoreye ku ibyo bintu biba bihari hanyuma ikindi kibazo nacyo wari ubajije uti hariho ubwoko bundi bw'umugera wa coronavirusi nigeze kucishura kare sinzi ko ari ku murongo ibi by'uko iyi migera ibi twita mu kinofonofama virusi ni ibintu bisanzwe bihindagurika niyo ishitsemo umuntu iragerageza kuguma izira cenga kugira ngo igumeho canke yorohegwe kwa kugwira ni ibintu bisanzwe rero uyu mugero urahindagurika cyo kimwe n'indi migera myinshi hanyuma ni nyinshi ni iyo naye ahandi umugera ni wa wundi mugabo usanga uzurahindura isura kugira umenyere mu mubiri canke nk'uyo hashushe iyo hakanye ni bisanzwe rero kugira uwo mugero uzurahindagurika.
James urakoze cyane ubwira umunsi mwiza.
Nami murakoze mwafanya ikintu cy'ibyo.
Ego urakoze. Malik ni Malik cyangwa Malaika? Malik
Malaki.
Malaki umbabarire cyane dusigaranye iminota mikenya ariko wihutisha akabazo kawe. Uherere he?
Ego mu Rwanda.
Okay, duga kwijambo ucagagura kugira ngo duhakanye docteur kwa dusezera.
Ego bitewe nyine n'umwanya muto reka ibibazo nari kubaza bigabanye reka mbaze ikibazo kimwe cyonyine. Yadusobanuriye inkingo zihari uko zingana zimaze kwemezwa na OMS. Ariko hari amakuru amaze iminsi avugwa ko hari ibihugu bimwe bimwe byataye inkingo bitewe n'uko izo nkingo zataye igihe. Ariko izo nkingo nyinshi muzagiye mu bihugu byagiye bibika izo nkingo ni inkingo za AstraZeneca kandi urwo rukingo rwa AstraZeneca rwagiye ruvugwaho byinshi baravuga yuko urwo rukingo rudashobora guhuza na virusi iriya yihinduranyije kubera iki urwo rukingo rusa n'uruteye amakenga wa AstraZeneca nigikiyo tugira kuri urwo rukingo na cyane cyane ko
urakoze
mu Rwanda urabona Rwanda ariko rurakinda bashobora kutugira tugiye gukinga
urakoze byacumbiye
basanga AstraZeneca turayazi nigikiyo tugira ku bijyanye n'urwo rukingo rwa AstraZeneca bisa nkaho umenga rurateye amakenga.
Urakoze Dr. Harsene Majambo Makenya muhumurize cyane.
Murakoze ukibazo urwo rukingo rwa AstraZeneca icyo no ruvuga ko nibyo hari amakuru yaje kuvyerekeye ibintu byabaye ku bantu barukingiye umugabo icyo umuntu yashoboye kubona ni iki ni ibintu by'amaraso abura sanke bamwe ugasanga amaraso ku gice kimwe yavuze andaroshe cyane ku buryo bakiye bava amaraso bakagi nayibyo onye umuntu agiye kubiraba karaba abamaze kuruterwa n'abo byashikiye usanga bishika ku muntu umwe ku bantu barenga miliyoni n'igice babafashe urwo rukingo. Nayo ugiye kuraba rero inyungu umuntu akura mu kwikingira hamwe n'ibi twita ingaruka mbi zago inyungu nizo nyinshi gusumba. Hanyuma ikindi naco kikiri mu matohoza aba bantu bagira ibi bibazo hari habibaza yuko n'igihe bogwara ibirisibo uyu mugera bo hava bagira mene ibyo bibazo nyene kuko biva ku konto umubiri ureagisa kwiye naye handi kuvyerekeye gukingira burya bwoko bundi bwijya migera yahindutse nibyo ku gipimo kimwe umuntu apimye ubu abasoda baragabanuka mugabo ibyo ntibisigura yuko wafashe urwo rukingo rwa AstraZeneca ko uremba cyo kimwe n'ubutarufashe rero urucandago urufata naho umugero uhindagurika inyungu urayigumana. Hanyuma ikindi naco uyu mugera uru rukingo rwa AstraZeneca uru ruroroshe kubika uravye zijya candago zindi zihari kuko gogo rurabikwa mu ifrigo isanzwe zindi zikenerwa gukanyishwa mu muri konjerateri.
Murakoze cyane rwose Malika ngaho mu Rwanda bwira umunsi mwiza.
Ego namwe murakoze.
Ego Dr. Arsene Nzobandora mudutunge akanya katubanye gake nimba umukuru w'igisata c'ikirundi n'ikinyarwanda Etienne Karekezi ariko aratwumva ngira ngo arumvise ko abatari bake bagifise inyota cyane kuri bino bintu bya COVID ya 19 bazura uko bakora tubimusabe umwanya wo bino biganiro bya COVID ya 19 ugwizwe muganga Arsene Nzobandora twutse ko muri umuhinga mu by'indwara zandukira no gucandaga musanzwe muri cege ya 10 kuri biro bijeje gukinga indwara zandukira mu karere ka Kalmar kare mu buseruko bushira uburengero bwa Suede mukanavurira ku bitaro bikuru vya ko karere ka Kalmar mu gisata citaho indwara zandukira mwakoze cyane kuri kano kanya mwahaje ujya America.
Ego mwakoze namwe.
Ego kuri mikromo ari kumwe na Jodiane nahazi dusaba imbabazi bakunze bijuje America mwari benshi mwatwandikiye tutashobora guhamagara nkuko twavyemeye tuzogerageza tu